Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho kuri rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti muteze amatwi, ni yadirwe mbasuza kandi mbayikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mu Burundi, mu mujyi wa Bujumbura, bazindukiye mu myigaragambyo yo kwamagana umuyobozi wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe umunyecade Musa Faki Mahamat.
Turamenyesheje ko uwo Musa Faki Mahamat ko igihugu cyacu cy'u Burundi ari igihugu cyikukiye gifite ingendo ya demokarasi.
Uwo ni umwe mu Barundi bigaruriye imihanda ya Bujumbura myigaragambyo yo kwamagana ibyavuzwe n'umuyobozi wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe anenga ishyirwaho ry'impapuro zita muri yombi bamwe mu bahoze ari abayobozi b'u Burundi. Iyo nkuru n'izindi zirimo uko impunzi z'abanyamurenge zibayeho mu gihugu cya Kenya ni mukanya. Amakuru avuga mu karere tuyahereye mu gihugu cy'u Burundi, aho leta yamagana umuyobozi wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe imushinja gushaka kwivanga mu rubanza rw'abaregwa yicwa ry'uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Melchior Ndadaye. Ibyo byavugiwe mu myigaragambyo yateguwe n'umujyi wa Bujumbura yabaye uyu munsi. Ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka.
Abitabye imyirekano bayitanguriye ku kibanza citiriwe Nashunzuni muri zone Ngagara, bafashe barabara yitiriwe Peuple Murundi rigana ku kibanza citiriwe kwikukira ku Burundi kiri hagati mu gisagara cha Bujumbura. Bari bitwaje ivyandiko bitandukanye bimwe vyamiriza Musa Faki Mahamat arongoye akanama k'umuga Afrika kuba yashikirije amajambo yo kwivanga mu butungane bw'u Burundi, akagirizwa gushigikira bamwumva bagirizwa igana kugoja Melchior Ndadaye yahoze atwara Burundi. Uno mukenyezi yari yitaze iyo myirekano yagenda arasoma bimwe mu byandiko byari byateguwe.
Turamenyesheje ko uwo Musa Faki Mahamat ko igihugu cyacu cy'u Burundi ari igihugu cyikukiye gifite ingendo ya demokarasi, aho inzego zose zikora ivyo zijejwe ata kwinjiranira mu mabanga ugwego rumwe rumwe gose kujejwe.
Iyo myirekano yari yatumwe ko n'umukuru w'igisagara cha Bujumbura izobandanya gukorwa gushika abisuka mu by'u Burundi bateshejwe. Ramadan Nkurikiye, umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igisagara cha Bujumbura, yabivuze muri ano majambo.
Kenye gusa n'uko yuta yuko abanyagisagara twaravuze duti mu gihe cyose tuzobona abantu bashaka kwisuka mu bitabaraba bashaka kwisuka muri politiki y'u Burundi, twebwe abanyagisagara ntituzobyemera. Tuzokwama twaseruse kugira ngo tuyiyamirize kugira twabigize tuzobanza tubikora, no hanyuma nibyaba ngombwa tuzogaruka mu ibarabara gushika batuva inyuma.
Iyo myiyerekano yari yatewe iteka ku ruhande rwa leta n'umwunganizi mu bushikiranganji bw'intore hagati mu gihugu. Mu ijambo rya leta ryasomwe na Tarsis Niyongabo, harimo kwiyamiriza Musa Faki Mahamat ivuga ko yivanze muri dosiye Ndadaye.
Aho twogaruka ku itangazo ryashikirijwe n'umukuru w'umugwi wa Union Africaine akaba yitwa Musa Faki Mahamat, aho yavuze ko atewe impungenge n'ico gikorwa c'ubutungane ngo ko hashobora kwadukamo ivyoza bitosekaza ubumwe bw'abarundi hamwe n'ibikorwa vya wa mugwi w'igihugu ujejwe kuri no kunywanisha abarundi CVR. Yarongeye ndetse avuga ati ingingo zafashwe n'ubutungane bw'u Burundi zo kubandanya urubanza biri mu bikorwa vya CVR, ariko sivyo, ni kinyoma cambaye ubusa. Ayo majambo yose yashikirijwe na Musa Faki akaba ata gaciro afise namba, kuko yihaye uburenganzira bwo kugira ico ashikirije ku izina ry'umuryango w'umwe bwa Afrika, kandi amategeko atabimurekurira, na cane cane ko abakuru b'ibihugu bo muri uwo muryango aribo bagira icyo bavuze ku kintu cyose cega uwo muryango nabo bakaba atari bo bamutumye.
Uwo mutegetsi wo mu bushikiranganje bujejwe intwaro hagati mu gihugu afite akamatera abaherutse kurungikirwa imitahe mu rubanza rw'igandagurwa rya Melchior Ndadaye.
Turatera kamo abo bose bavugwa muri iyo mitahe mpuzamakungu ngo barenguke bita ubutungane bw'u Burundi, hama amatohoza adahengamye akogwe bera bere bagiriwe n'icaha naho basaba imbabazi hamu butungane bukore igikorwa cyabwo. Nibatarenguka ngo bisigure naho bazoba berekanye ko bemanze icaha bakoze.
Tarsise niyo ngabo agakurira inkoni kugishitsi abibaza ko urubanza kwiganda kugwa gy'uwo mukuru w'igihugu wa mbere yari yitorewe n'abanyagihugu arugwa wa mugwi Sever ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi asigura ko Ndadaye atishwe mu ntambara kuko atayari hari agatera intege nyabuntu butungane bw'u Burundi gukora akazi kabwo. Bujumbura, Evariste Nzikobanya, Ijwi rya Amerika.
Tugume mu Burundi, Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu irasaba amadini gukurikirana urubyiruko rwabo muri iki gihe amatora yegereje. Hari mu nama yahuje umuyobozi w'iyo ministeri n'abahagarariye amadini yemewe n'amategeko mu Burundi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel Dantoine Nsabimana.
Iyo nama yahuje umushikiranganji ajeje by'intara yo hagati n'abaserukira amadini yemewe n'amategeko mu Burundi yabereye mu gisagara ca Gitega hagati mu Burundi. Inama irangiye, Pascal Barandagiye umushikiranganji w'intara yo hagati gukundisha igihugu n'iterambere ry'amakomine yarabwiye abamenyeshamakuru intumbero y'iyo nama.
Reka mbaze ndabamenyesha yuko nk'uko twabyishinze twafashe umugambi ukwama dusangira n'amashengero ibibazo biba bigezweho muri uwo mwanya. Nicyo gituma twiyumviriye kubakoranya kugira tuvugane ku bihingo turiho turinjiramo vy'amatora. Turabe n'uruhara rwabo mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro n'umutekano muri ibi biringo vy'amatwimirije amatora. Hanyuma turabasaba yuko bagira uruhara ntangere mu kugira ngo amahoro n'umutekano tuyatsimbataze duhere mu mashengero ubwabo, kuko hirya no hino twagiye turibonekeza byagiye biribonekeza ko hari utuntu tw'indyane tuza mu mashengero bigatosekaza amahoro n'umutekano.
Pascal Barandagiye yabwiye abanyamakuru ko amashengero yasabwe kwitaho kuruta iterambere ry'urwaruka rubayoboka.
Hampande y'ivyo, ikigo SENAP cyari cyaradushikirije icegeranyo cy'itohozwa cyakoze kijyanye n'ivyumviro vy'urwaruka bifatiye ku ifoto y'u Burundi bipfuza kubamwo muri kazoza. Icyo kigo turaza turagishima, dusanga begeranije ibintu byiza cyane, tugenda dusangira n'imigambi itandukanye. No musi twaherero ku mashengero byabonetse neza ko rwaruka rufise novuga imyitwarariko na cyane cyane ifatiye ku bushomeri. Amashengero tuyasaba yuko yofasha mu gushyira hamwe rwaruka rugahurikira mu makoperative rukaronswa n'uburyo kugira ngo rwiteze imbere. Twabemereye rero ko tugiye kuza twandika ibikorwa byiza amashengero ariko arakora mu rwaruka, ndetse mbere twasabye abarongoye wa cya gisata kije rw'amashengero ko bazoheta baza barabivuga ku radio rimwe mu mezi ata ibikorwa byiza amashengero karakora kugwaruka.
Muri iyo nama idini gatolika ntijyaserukiwe. Abanyamakuru babajije Pascal Barandagiye nimba gatolika ritatumiwe cyane ko abaye kutita ubutumire, maze asubiza ati
uno munsi namba atabaserukiye kiliziya gatolika by'ukuri nibaza ko bishobora kuba byavuye ku butumire bushobora kuba butabashikiriye neza, kuko niyo nama ya mbere batitabye. Iminsi yose twatunganije inama baritabye, kandi turazi neza ko tuvuye ngaha turaza kumenya ibituma bataje, ariko ni ukuri ntihagire uwo wiyumvira uko batari. Baranadushikiriye, baratwandikira, turiko turakorana neza, turiko turana inyanyura ingene twoshyira mu ngiro mbere birushirijeho amasezerano bagiraniye na Leta. Bari ku murongo w'andi mashengero, ni ukuri ntawoca afatira ngaha ngo avuge yuko boba bari ku murongo w'iwabo.
Muri iyo nama amashengero atarubaka inyubako zemewe kwitwa amasengero, uku kwezi kurangiza umwaka niko bahawe ngo bitunganye basengere mu mazu meza. Bamwe mu baserukiye amasengero naho batemeye kuvugira ku vyuma vy'abanyamakuru baremeza ko basanze bafite ibisata vyita iterambere ry'ugwaruka mu mashengero yabo. Naho kubijanye n'amasengero yubatswe mu matete, mu bigara canke mu manjanja, bamwe mu baserukiye amasengero bavuga ko bishikira amasengero akiri mato atararonka uburyo kubijanye n'inyubako kwa basengeramwo. Basaba kongerwa ikiringo kingana umwaka wose bakitunganya kubaka inyubakwa zikwije amategeko boza barakoraniramwo. Igitega Fidel Antoine Nsabimana kubw'Ijwi rya Amerika.
Impunzi z'abanyamurenge ziba mu mujyi wa Nairobi, umurwa mukuru wa Kenya, ziri ku mwanya wa kabiri w'impunzi nyinshi zituye muri uwo mujyi. Umuyobozi w'umuryango w'impunzi z'abanyamurenge John Nkunda avuga ko intambara ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo arizo zituma abanyamurenge bahunga ku bwinshi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza uri Nairobi.
Igisata cyabonekijejwe ibibazo by'impunzi ya SR mu matohoza cyakoze hagati y'umwaka w'2016 n'2018 cyerekana ko abanyamurenge ba mujyi wa Nairobi baba 2015. Kuri uwo mugwa mukuru wa Kenya, izindi mpunzi nyinshi zihari zituruka muri Somalia, hagakurikira bava muri Sudani y'Epfo. Ubwinshi bw'abanyamurenge babandanya guhungira muri Kenya buremezwa kandi na John Nkunda, umukuru w'izo mpunzi mu gisagara cya Nairobi. Aha aratubwira imvo nyamukuru zituma abanyamurenge babandanya gutiza abo bakomoka.
Iyo ndebye mbona impamvu ya mbere ari kubera intambara ziyongereye, intambara za Kongo zaherekera guhera 1964 igihe cya Murere, urabyumva, kugeza n'uyu munsi twahoze mu ntambara. Kandi izurudasha none abantu zirabarambira, abantu bapfusha abantu benshi, impfubyi ziba nyinshi, apfaka ziba benshi, ubukene buriyongera, n'ibikomere nyine mu mutima abantu urumva bagiye nyine bacika intege, ntibabone ko ari n'amizero cyangwa se icyizere mu minsi ya vuba, bituma benshi bahunga. Ikindi habaye kwiyongera kw'amarebeliyo menshi muri Leta ya Kongo, abashobora ko hari imigwi irenga 40 muri Leta ya Kongo. Ubwo rero nabyo kubera imigwi yagiye yiyongera, hagiye haba ibibazo bikomeye byinshi cyane. Hariho n'ubukene kuri iyi ntambara yaje, ubukene bugenda bwiyongera, n'amashuri, barabara, nta kintu cy'iterambere, nta abantu baracagenda ku bipoyo ibirometero 100. Iyo uyu muntu rero adapfuye akiza amagara.
Inyuma yo kuyanyaga, abanyamurenge bashyize muri Kenya bemeza ko bahigiye gukura amaboko mu mpuzu kubera imico y'abanyagihugu baho, nk'uko abagabo babiri babivuga.
Twageze hano dukura amaboko mu mifuka, twiga gukora imirimo yose ishoboka, kandi urabona ko ntakombaye, urabona ko meze neza, mbasha kwishura inzu, kabona icyo ngaburira umuryango wanjye. Muri make nta kibazo mfite rwose, ubuzima bumeze neza.
Iyo umuntu ashitse mu gihugu amuntu azabifata kuko asanze abaho bameze. Rero abantu baha ni abantu bazi gukora kandi ntabwo basuzugura akazi, kazi kose baragakora. Rero ni abantu bazi gukoresha amaboko, ni abantu bazi gukoresha umutwe. Ibo ntibagira ngo mpaka nk'umuntu aje gushaka akazi ngo mu biro, umuntu gusa akora akazi gashobora kumuheza uburyo atunga umugore n'abana. Iyo usanze abantu babyinisha ukuguru kumwe, nawe ni kubyinisha. Iyo usanze abantu icyo bakora nawe uragikora, gusa upfa kutiba kandi upfa kudasenya amazu, ukaburonka igitunga abana n'ikibeshaho umuryango.
Ibyo abagabo babiri bashikirizana Nkunda aremeranya navyo.
Nkanga ntuye muri umoja, ni mu turere twinshi twa Kasalani, Kasikitengela, Rongai, Kayole, Kidurai, bakora mu masalo, barogosha abakobwa n'abahungu, bacuruza ibitenge, mandazi, ibyayi, boza imodoka, kaosh. Ni ukuvuga ngo barekuye amaboko, kuko ubuzima bwa hano ntabwo bworoshe. Ni ukuvuga ngo udakoze muri Nairobi ntiwari harenti, ntimwarya. Abantu bamaze kugera hano, ikintu abanyakenya batwigishije ni ugukora. Abantu barekuye amaboko barakora, kandi bakora utuzi twose, tujya twose twasuzuguraga, ubu ngubu turakorwa kandi tugakorwa neza. Mu bintu mbona Imana yaba yarakoze, nubwo twavuye mu gihugu cyacu bakamugara, abandi bakaba imfuzi, abandi bakaba pfakazi, tugategeye igihugu cyacu, numva ko ari ishuri ryiza cyane rizadufasha neza n'ikindi gihe kumenya kwibeshaho cyangwa no kumenya ukuntu tuzateza igihugu cyacu imbere mu gihe cyawe n'amahoro.
Icyo kigwa uyu mugabo yaciye mu bindi bihugu ahunga imbere yo gushika muri Kenya, asigura ko atahandiye bwakibone mu karere.
Nakubwiye ko wenda atari cyo gihugu cya mbere mpungiyemo, ariko twagiye tubona ubudasa mu bihugu bitandukanye. Rwose Kenya ndayishima cyane, kuko Kenya ni igihugu cyigisha cyane. Urabona nk'ira gihugu cyacu twavuyemo Congo, ni igihugu ukoresha Igifaransa, ariko hano biraguha kwiga Icongereza, Igiswahili. Ubu tumaze kumenya Igiswahili, tumaze kumenya Icongereza neza, numva ico ni ikintu cyiyongera ku zo twari dusanzwe tuzi. Ikindi nakubwiye ko badasuzugura akazi, ni ukuvuga ngo hano uragerageza. Hano rero ni hahandi bakubita umwana nyina ntiyumve, uragerageza ukishakishiriza, ugakubita ibiharuro kugira ngo uronke ico ugaburira abana.
Umugwa mukuru wa Kenya urimo impunzi ziva mu bihugu bitari bike byo muri Afrika y'ubuseruko n'ihembe rya Afrika. Nyinshi muri zo zituruka muri Ethiopia, Eritrea, Ubuganda, Uburundi, u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe na Somalia. Eloge Wirikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga, Kwa Nyaburunga,
Kwa
kwanya burunga ni kiganiro cijwi rya Amerika
kwanya burunga havugirwa ibyereke politike imibano intwari bereye umutekano n'ibindi
kwanya burunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye
kwanya burunga ni misi yose kuwa gatandatu no ku Imana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba kwa nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima
ikaze ni gwanyu bakunze ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika na cyane cyane mwe mudatangwa kwa nyaburunga muri kino kiganiro tugiye kuganira ku muzo w'intwaro ya Republika aho yakomboye intwaro y'umwami uno munsi imyaka 52 irigoroye intwaro ya cyamitembagajwe isubirigwa na Republika biciye muri coup d'etat yagizwe na kapiteni Michel Micombero hari kuwa 28 kwezi kwa 11 1966 iryo tembagazo ry'intwaro ya cyami ryabaye mu gihe atani imyaka 2 yari bwahace hagandaguwe umushikirangoma wa mbere w'umuhutu Pierre Ngendandu umwe n'igitero cyo kukirimba icy'umwami mu kwezi kw'icumi umwaka w'1965 iyo kudeta ya Micombero yagitembagaza ubutegetsi bw'intwaro ya cyami mu gihe umwami mwambutsa bangira icenge atari mu gihugu cyo kimwe mbere n'umuhungu wiwe Charles Ndizeye yari yamusubiriye mu kirenge abarundi byaranabagoye kumva ko igihugu cy'Uburundi cyoshobora kubaho kitagira umwami mu minsi ya mbere muri iyo ntwaro ya Republika imigambwe yarafuswe hasigara umugambwe w'abadasigana Iprona wanahavuye wiganze ubutegetsi munyuma haje gukurikirana rw'intwaro ziciye mu makudeta kapiteni Michel Micombero akombogwa na Colonel Jean-Baptiste Bagaza nawe ubwiye akombogwa na Major Pierre Buyoya gushika mu 1993 igihugu cyaranaciye mbere mu bihe by'ugwimo nk'ugwateye mu 1972 mu myaka 52 Urundi bumaze mu ntwaro ya Republika iragije intwaro ya cyami ryo baririye ikigwa abarundi bakuye muri ivyo bihe vyikurakuranwa by'intwaro niki imyaka igendera kurikirana hano rero dusubiza amaso inyuma tugereranye izo ntwaro zibiri mushimiki mukaneguriki hoko guki kugira ngo mu Burundi higanze intwaro ibereye kugira tubice ijya nino havyagiye abatumire batatu Ambassadeur Guillaume Ruzovio n'umukuru w'umugambwe w'umwami n'abagabo PMP mu mfunyapfunyo y'Igifaransa. Ambassadeur mwaramutse.
Mwaramutse neza ndaramukije n'abatumviriza.
Sanga muri kino kiganiro.
Murakoze.
Murakoze nawe. Turi kumwe kandi na Ambassadeur Anatoli Bacanamwo ajeje kumenyesha makuru mu biro bikuru by'umugambwe w'abanama rimwe FNL mu mfunyapfunyo y'Igifaransa. Ambassadeur mwaramutse.
Mwaramutse Jerome ndashimye ko namwadutumye yatubandanye ibiganiro.
Murakoze nawe. Turi kumwe kandi na Honorable Tatien Sibomana nawe yatowe mu runani rw'abigenga amizero y'abarundi. Honorable mwaramutse.
Ndakuramukije kandi ndaramukije nabo bakunze bi radio batumviriza.
Sanga muri kino kiganiro.
Murakoze.
Murakoze nawe mu gutangura mereye muri PMP Ambassadeur Ruzovio. Inyuma y'imyaka 52 biracyakeneye ko tuvuga umwami.
Ego biracyakenewe rwose kuko umwami yatwaye iki gihugu ibinjana birenga bitatu ni ukuvuga amajana imyaka birenga amajana atatu arenga ahubwo na majana ane hanyuma bakaba bazi imyaka 52 gusa bayikuye murumva yuko abarundi dufise aho dufatira kuko igihugu cy'Uburundi nticavutse mu 1966 ahubwo kimaze imyaka 100 kandi cyo gihe cyatwagwa n'umwami none rero nditoja ngaho ngo tuvuge ngo turiko turubaka igihugu cy'u Burundi tutaravye ibya iyo cavuye kuva kuri ntare rushatsi gushika n'ubu oya n'ukuri ahubwo tubwirizwa ku kwibukanya ibyiza byarimo nk'uko tudashobora kureka kuvuga n'ibibi byo byarimo hanyuma mugabo tugaca turaba n'ibyo ubu tukabona yuko ico gihe cy'umwami harabaye ibintu bihambaye bituma ubu n'ubu turiho
ibyiza byaranze intwara y'umwami bikuru bikuru ni minota mike
ibyiza byaranze intwara y'umwami ni niko icambere na mbere nukugira ngo igihugu cy'u Burundi kibe igihugu cy'u Burundi ico ni kintu gihambaye cyane igihugu cy'u Burundi cyagizwe nabandi
izina ry'u Burundi Burundi burikesha umwami
ego
ndahindukiye honorable Tatien Sibomana ciko turavuga intwaro ya cyami uno munsi nyuma y'imyaka 52 itembagajwe ntidushikuce
Oya ntidushikuje kuko nibyabaye mu gihugu nkuko ruzovya bivuze abami baratwaye imyaka n'indi gihugu cy'u Burundi ko rero tubivuga nta kinyegezwa nta kosa narimwe ko tuvuga n'abatwaye iyi myaka 52 tumaze mu ntwaro ya Repubulika naho nyine nta kibi kirimo ikibi cyo bakirimo nuko wohovuza wohava uza kuririmba iki kiringo aho Burundi bwari burongowe n'umwami ukavuga ibyiza gusa ukibagira ko hari ibibi byariho cyangwa ukihendukaja muri iki kiringo tumaze imyaka 52 mu ntwaro ya Repubulika ukaja kuririmba ngo ibyiza n'ibyo byatwabonye gusa naho amabi mbere n'amahano atari make twarayabonye ndahandi kubivuga cyane cyane turi kumwe na Ruzovio yiza kahise yakanatwigishije yanakatwigishije mbere umva wewe inyuma yuko yoba ariko aravugira n'umugambwe wewe ujejwe habuze intwaro y'ubwami umva wewe nakahise ka yarakanonosoye natwebwe bakigishije rero turaza turacishamo
natwe hari ibyiza mwebwe mubona byaranze intwaro ya cyami bikuru bikuru muriyo
atari ibyo baruzovio nyine batwigishije ntavyo twabonye ababibonye bari bamaze gukura nibo bashobora kubivuga neza mugabo n'utabibonye n'udafise inka arabonaho zitaharabonaho zituruka ibyiza byariho nuko n'ibibi byariho ibyiza nuvuga nibuka umwami yari Sebarundi koko naho byose bitera mugabo ugereranije n'abarongoye Burundi bitwa ko bari mu ntwaro ya Repubulika biragaragara yuko izina ya Sebarundi ryari rikwiye ku mwami uko gusumba uko bamwe mu barongoye igihugu ku ntwaro ya Repubulika ribadenda
kubera
bamwe bamwe mbere banahakana ko batari ba Sebarundi ukamenga biraryoshe ko utitwa Sebarundi urumva rero
umwami rimubereye gute Sebarundi
umwami yari mubereye yararigendera hanyuma hajya mu kirundi bavuga ati umwami yagirwa n'abagabo hari ingingo zimwe zimwe tuzi yigeze kwikanga aho ugomba gufata muri abashinga nawe bati subiza inkota mu bwubati agahanurwa akemera hari naho batari ko bimeze cyane cyane mugabo nk'uko naho yitohenda na ibi byariho urabona abantu bamwe baratuzwa mu byabo batabakomoka bakanyagwa ugasanga bamwe baranahinduye imiryango yabo kugira ngo naho bimukiye ntibaze babakurikirane ngo kubera batavuganye neza n'umwami ibyo mugabo byose byava ku mwami wariwe canke ku ntwaro ibyo si ukuvuga ko no kuri Repubulika byavuyeho nibaza yuko intwaro y'icyami mu Burundi byarahuriranye n'uko abarundi batari baciye ubwenge batari
banduvuga ariko nk'ubu rero itogaruka
biragoye nsi no kubesha naho atari benshi bantumye nsi no kubesha jewe ndavye abarundi baciye mu ishuri kubabwira ko ubu bose bagutwagwa n'umwami jewe byeye nibaza ko bitoroshe kubumvira
icyo ndagaruka
zo vya kaza racaga
bise cyo ndagaruka bandagaruka reka mbanda bitse muri FNL ambassadeur bacanamwe intwaro ya cami hanyuma imyaka 52 intwaro ya Repubulika hari ikiza boba bibagiye mu ntwaro ya cami we ubonayo
ni murakoze cyane intwaro ya cami yari intwaro nziza vyarabaye cane abarundi babayeho ku ntwaro ya cami bakababayeho ni ku ntwaro y'ishaduka ya Republika barabona ubudasa abarundi twarahuye n'amakuba kubona umwami akugwa nibindi byose byagiye birakurikira kubera izo ntwaro z'icyaduka nagahomera munwa
ariko no ku ntwaro ya cyami nta makuba yashikira
ku ntwaro ya cyami hari ibintu ibiza bita naturel hariho n'igihe bya hari inzara rimwe hagiye hagwa imvura nyinshi kono ziterwa n'ibiki bo byarashika nuko nk'umuntu yishwe ibyo n'ibihugu byose birashobora gushika ariko si kenshi ntibigeze bingana intwaro z'ibyaduka za Republika ariko uravye intwaro y'abamukundu yagenze nk'abatwebwe twavyize mu kahise ku Burundi turazi ko umwami niwe yatumye Burundi bungana nk'uko bungana umwami
muzovya ati niwe yabuhaye izina
niwe yanabuhaye n'izina nico gituma bamwita se Barundi cyo bituma bamwita se Barundi uravye izo rushatsi camara nta mwami wa mbere yakoze cyane cyane je unovuga ni rushatsi camara nta kacha simbira kuri ntare rugamba ariwe yaguye Burundi aragerageza kubuga nkuko bungana ubu hanyuma kacha simbira kuri mezi gisabo nabo yarabugwaniye arabugwanira kugira ubumwe bungana gutya kandi kugira tugume na gateka hanyuma ubundi no shiramwe badakunda gushiramo ni mwambutsa umwami mwambutsa nukuri turakwiye kumaha gateka gahambaye cyane cyane igihe ariko aravuka ibyambo ko yabatu n'abatutsi yaragije kugwana uko ashuboye
kwa Nyaburunga
hanyo harangiriye igice cya mbere cya kino kiganiro aho twari twashimikiye ku muzo w'intwaro ya Republika aho yakomboye intwaro y'umwami ndagushimire ambasaderi Anatole Bacanamo nibutsa yuko ugejeje kumenyesha amakuru mu mugambi w'abanama rimwe FNL wakoze no kwitaba kino kiganiro aho twari ko tugaruka kwikugwa intwaro y'umwami imaze imyaka 52 ribaye
mwakoze cyane kuntumira ndasubiyemo niharambe intwaro rusangi hanyuma intwaro z'ibyaduka tuzisezerere
nakoze ndagushimire nawe honorable Tasiano Siomana watowe mu runani rw'abigenga amizere y'abarundi wakoze kitaba kino kiganiro
mwakoze kuntumira nanje ngoheraheje nagomba sabe nabacanamwo agaruke kuri rya jambo twaragwa n'umugano tarumuga n'idubiho bagasore ahatagira ubukuru nyabwo ntateka nitekana kandi ntaranaterambere izo pfari hariri haranzwe
urakoze cyane ndagushimire nawe ambasaderi Guillaume Ruzovio urongoye umugambwe w'umwami n'abagabo PMP bakoze kitaba kinini
murakoze icyo nagomba kwibutsa nuko uwo mugambwe ufatiye ku masezerano y'Arusha niwe yatumye ubaho n'izindi migambwe yose wanira kugaruka k'umwami ni ukuvuga yuko atari umugambwe w'icaduka
leta yahagararira cyane nayo nyine
udahagararira
ariko bagomba kuyasenya basibye nawe usibabumva
bimeze shimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiganiro ndabipfunze mwe mwagikurikiranye kuranirwa mu banyu no mu byanyu nawe gutaha
arakoze Jerome Niyonzima waduteguriye ikiganiro kwa Nyaburunga kabari naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha tubashimire kuba mwaduteza amatwi dushimire engineer Lopes wadufashije mu buhanga bw'ibyuma Geoffrey Mutagoma washize hamwe iki kiganiro aya makuru muri studio ya gatani Washington DC mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeza muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.